η Radio Σβηριά Αμερικά. Radio Σβηριά Αμερικά, η Βουγγερή Washington DC, μου κυνεργουάντα, νόμου κυρούντι, μου σκομβίρα κομμυρόγκο μικουφία shortwave, κουρι μέτρο, τσουμινι κέντα, να μέτρο, μακουμιαβρι νεύγυρι. U Rwanda aho turi no kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika mu karere ka Kisoro muri Uganda turumvikanira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi ryobora abadushakira kuri internet namwe mudusanga kuri waeshatu radio yacu voa.com ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banje dufatanije kuyabagezaho mu Burundi leta zamuye igiciro cy'icyayi mu rwego rwo gutera umwete abahinzi bacyo
ikiro kikaba kivuye ku mahera amajana 250 kikaja ku mafaranga amajana 280 ni ukuvuga ko hiyongeye ko amafaranga 300 ku kiro cy'amababi y'icyayi
Deogide Rurema ni minisitiri w'ubuhinzi ubworozi no kurengera ibidukikije mu Burundi Zambia abaturage baramutse mu matora y'umukuru w'igihugu n'inteko ishinga amategeko Ingabo z'umuryango wa Afrika yunze ubumwe zishinzwe kurinda amahoro muri Somalia zatangiye iperereza ku icwa ry'abasivili muri icyo gihugu Naho muri Afghanistan leta yemeye gusangira ubutegetsi n'abatalibani mu rwego rwo guhosha ubwicanyi n'imidugararo muri rubanda ayo makuru n'ayandi ni mukanya ntimujye kure Amakuru hano kwezwi rya Amerika tuhere kuyavugwa hirya no hino duhereye muri Zambia huyu munsi habaye amatora y'umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko abaturage biyandikishije gutora bagera kuri miliyoni 7 president Edgar Lungu sanswe ari ku butegetsi muri icyo gihugu nawe yongeye kwiyamamaza muri aya matora abonwa nk'igipimo cya demokrasi muri Afrika Fidel Niyongabo arakomeza inkuru
Igikorwa cyo gutora cyatanguye mu masaha ya kare kuri uno munsi wa kane mu matora y'umukuru w'igihugu naye abashinga amateka Ubibanza birenga 12,000 harimo n'amabohero abantu barenga miliyoni 7 n'ukuvuga ibice birenga 83% kwijana by'abemerewe gutora bariyandikishije kuri abatore nk'uko bishikirizwa no mugwi w'igihugu ujejwe amatora Perezida Edgar Lungu afise icyizere cyo gutsinda amatora afatiye ku migambi y'iterambere yashize mu bikorwa hamwe n'ifashanyo y'imbuto n'ibitabizo yahaye abarimye imiliyoni n'imiliyoni mu gihugu yamara amahirwe yiwe ashobora kugeramirwa n'ibibazo bikomeye by'ubutunzi igihugu kirimo Lungu yashitse ku butegetsi mu mwaka w'2015 yatoye ku mugwa mukuru Rusaka atangaza ko umugambwe wiwe Patriotic Front uzotahira insinzi yasabye abanyagihugu kwitaba amatora hanyuma bagataha mu ngo zabo kurindira mu mahoro ibizoba byavuye mu matora uzoba ari ubugira gatandatu uwo bahiganwa akainde Kichilema afisi imyaka 59 muri iki gihe arondera kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu amenyesha ko nk'umugwiza atunga azoshobora gutuma imitayi za mu gihugu kandi atunganya neza kurushiriza ubutunzi bw'abanyazambia akongera akarandurana n'imizi rushwa
urakoze Fidel ibiro by'ingabo z'umuryango wa Afrika yunze ubumwe zishinzwe kurinda amahoro muri Somalia byatangaje ko birimo gukora iperereza ku icwa ry'abasivili mu mirwano yahuje izo ngabo n'abarwanyi ba Al-Shabaab Fidel Niyongabo turacyari kumwe
ibyo biro bizwi ku izina rya AMISOM bitangaza ko uko gutana mu mitwe kwabaye ku munsi wa kabiri inyuma y'uko intereko zavyo ziguye mu mutego igihe zariko ziragenzura umutekano mu ntara ya Lowe Shabelle kuva icyo gihe ibiro AMISOM byaranonse amakuru avuga ko abasivili bahasize ubuzima kubera izo mvo byatangwa itohoza ryuzuye ku byabaye umurimyi wo mu mihana yahitwa Golwain yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters no munsi kwa kane ko abasivili indwi bishwe muri iyo ngwano harimwo uwo bavukana Omar Hassan umudereva w'imodoka n'abandi barimyi batanu amenyesha ko abasirikare ba AMISOM bishe abo bantu n'impaka umugwi Al-Shabaab wama wakoze ibitero ku basirikare ba leta uyo murwi ufise umugambi wo gutembagaza leta ugashyiraho amategeko akaze afatiye ku idini rya Kiislamu
Tuve muri Somalia tuje muri Afghanistan abategetsi bemeye gusangira ubuyobozi bw'igihugu n'abatalibani kugira ngo bahagarike ubwicanyi n'imidugararo byugarije icyo gihugu muri iki gihe nanone Fidel Niyongabo
amakuru aturutse mu bari mu biganiro baserukira leta avuga ko bashikirije icyo cyiyumviro giye gucakata kiriko gihuza izo mpande zibiri bemerera abatalibani gusangira ubutegetsi nabo kugira bahagarika ingwano n'ubwicanyi mu gihugu. Abatalibani bafashe igisagara gikomeye cha Ghazni uno munsi kuwa kane, kiri ku birometero 150 vuye ku mugwa mukuru Kabul. Ni insinzi ikomeye cyane kuri bo, bamaze kwigarurira imigwa mikuru y'intara 10 mu ndwi imwe. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati bwemeje ko igisagara cha Ghazni cyafashwe n'abatalibani. Kiri ku ibarabara rikomeye rihuza umugwa mukuru Kabul n'igisagara cha Kandahar. Iryo barabara rihuza kandi umugwa mukuru n'ibice byiziziwe n'abatalibani mu bumanuko bw'igihugu. Ingwano yari yongeye bikomeye muri Afghanistan kuva mu kwezi kwa mbere, mu gihe ritegekanijwe ko intambwe ya nyuma y'igikorwa cyo gukura inteko ziyobowe na Amerika muri icyo gihugu kizorangira mu mpera z'uku kwezi. Ni nyuma y'imyaka 20 zari zihamaze. Gutakaza igisagara cha Ghazni bizogira ingaruka zikomeye kuri leta mu rugamba rwayo rwo kugwanya abatalibani.
Nyuma y'amasezerano y'imyaka 2, umukinnyi w'umupira w'amaguru Lionel Messi wakiniraga ikipe ya FC Barcelona aherutse kwerekeza muri Paris Saint-Germain. Ejo kuwa gatatu yahaye abanyamakuru ikiganiro, yavuzemo ko azongera gucyura igikombe cya shampiyona. Tim Harris Shimwe yakurikiranye iby'iki kiganiro.
Muri icyo kiganiro cya mbere, Lionel Messi yahaye abanyamakuru nyuma yo gusinya amasezerano mu ikipe ya Paris Saint-Germain, yavuze ko ari mu mwanya mwiza cyane aho yiteguye kwegukana ikindi gikombe cya shampiyona. Messi kandi yavuze ko Neymar ari mu batumye afata icyemezo cyo kuza mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Yongeye ariko ko iyo urebye urutonde rw'abakinnyi bose bo mu ikipe ya Paris Saint-Germain wifuza gukinana nabo. Mu myidagaduro, wahoze ari umuhanzi w'icyamamare mu njyana ya K-pop Sewungri wo muri Korea y'Epfo yahamijwe icyaha cyo gutegura gukora uburaya n'ibindi byaha bituruka ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina, harimo n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Uyu muhanzi w'imyaka 30 yaririmbaga mu itsinda rya Bing Bang, nyuma aza kujya mu gisirikare, ari nayo mpamvu yaburanishijwe n'urukiko rwa gisirikare rwamukatiye igifungo cy'imyaka 3 nyuma yo guhamwa n'ibyaha 9 byose aregwa.
Ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye kuri w'eshatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri @voaradio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika, tuhere mu Burundi aho leta y'icyo gihugu yazamuye igiciro cy'icyayi kikimara gusoromwa kuva ku mafaranga y'amarundi 250 igishyira kuri 280. Abahinzi b'icyayi mu Burundi bishimiye icyo gikorwa, babona nk'ikigiye kubunganira mu buhinzi no mu gutunga imiryango yabo. Ministeri y'ubuhinzi mu Burundi ivuga ko icyayi kiri mu bihingwa ngengabukungu bitatu bya mbere bizanira igihugu amadovize, ibindi ni ikawa n'ipamba. Inkuru tugezwaho na Pierre Claver Niyonkuru.
Igiciro cy'icyayi gishogwa gihejeje gusoromwa kikiri amababi, congewe ko amafaranga 30 y'amarundi ku kilo kimwe. Ibi byatangajwe n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deugide Rurema mu kiganiro ahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura, asigura ko ari mu ntumbero yo gutera intege abarimyi b'icyayi basa n'abariko baradebukirwa.
Ikiro kikaba kivuye ku mahera 250 kikaja ku mafaranga 280, ni ukuvuga ko hiyongeye ko amafaranga 300 ku kilo cy'amababi y'icyayi. Dusabye abarimyi b'icyayi kubandanya bitaho icyo giterwa kandi bijukire no kujya mu makoperative, kuko niyo nkingi y'iterambere y'igihugu. Ikindi naco ni uko bovavanura n'ingendo mbi yo kurandura icyayi no kutagishyiramo ifumbire. Cyo gituma dusabye abajeje intwaro guhana bivuye inyuma umuntu wese azofatwa aranduye icyayi, kuko ari ugusubiza inyuma iterambere ry'igihugu.
Icyayi ni igiterwa kimwe muri bitatu njabuka amazi iruhande y'ikawa n'ipampa, kirimwa cyane cyane mu bice by'imitumba miremire n'abarimyi barenga 60,000 nk'uko ihinguriro ry'icyayi OTB Office du Thé du Burundi rivyerekana. Abanyamugamba itora no mu ijenda mu ntara za Bujumbura, Mwaro na Bururi aharimwa icyayi cyinshi barashima ako karusho bahawe na leta, yamara bakavuga ko ayongewe ari make bagereranije n'uburyo bakoresha kugira ngo umwimbo mwiza uboneke. Icyo bikoze bemeza ko icyayi kibafitiye akamaro kanini.
umwana arije ku ishuri arika tukaronka amafaranga tumutangira tugaheza tukagikorera neza tugaca turonka umwimbu wa mwana gaca yiga neza tumutangira amafaranga ku ishuri
cyari rero kimbona kimfitiye akamaro kanini rwose kuko ndiko ndaraba mu buzima bwanje ubu nibwo buntu ngiye umujyango nibwo nico kimfasha kwigisha abana nakarasiyo
je cyane teye no kwikira mfite akamaro gose abana bariga nkaheza nkabigisha kuri nyamahera nkuye mu cyayi
igiciro kikiyongera kigatuma kija niburi nko ku mahera amajana 3 canke nayarenga kuko urahemba umukozi hanyuma ukarihana angre hari n'igihuriya niyo nguranyo yo credit ugacha usanga usigaranye ubusa
aha ubushikira mwanje bw'uburimyi buhamagarira abo barimyi bicayi kugwiza umwimbo n'indimiro kugira ngo igiciro bifuza kizoboneke umushikira mwanje rurema yabigarutse ko
leta yihaye gukora ibi bikurikira kugwiza amatuta y'imibyaro y'icayi no guteza icayi mu zindi ntara kama kubandanya gushiraho amashirahamwe n'amakoperative y'abarimyi b'icayi mu ntara kama ya Mugamba no mu micungararo y'amahinguriro ya Jenda na Tora kuko byaribonekeje ko abarimyi baho bakiri inyuma gushigikira no gukurikiranira hafi abanyamitahe bifuza gukorera mu gisata cy'icayi kubaka amahinguriro mashasha guhimiriza abarimyi n'amashirahamwe gukorera neza icyayi cyabo bongere basubiriza imirima yahebwe bagura indimo kuronsa imibyaro n'ibindi byankenerwa abarimyi
abarimyi icyayi baratahura cyane icyiyumvire cyo kugwiza indimiro bakemeza ko bamaze kugishira mu ngiro
ngira imyaka yabibaye 1920 ndi bicayi urumva rero bari kubambarira kwagura indimo z'icyayi jenda byumva neza cyane kuko ndabona kamaro bifitiye
twebwe urabona nk'ubu haraga mugabo umuntu aheza akajya mu makoperative bagaheza bakaturonderera nk'aho nyene twoza turagitera nk'abo mashyirahamwe niho nibaza ko tuba twaguye rwose indimo z'icyayi
ihinguriro ry'icyayi OTB ryerekana ko ubu rifise imirima y'icyayi iri ku mahegitari arenga 10,000 mu gihugu cyose ku mwaka ubu haboneka umwimbu urenga amahegitari 11,000 icyo gitegwa cenjereza igihugu amafaranga y'agaciro kanatsinda icyayi cy'u Burundi gifise akanovera keza nk'uko ihinguriro OTB ribisimangira Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
kuri uyu wa kane komisiyo ishinzwe gukemura ibibazo by'ubutaka n'indi mitungo yasubije leta amasambu birarenga hegitare 5 mu mujyi wa Bujumbura ayo masambu yubatsemo amashuri abiri yari yarashinzwe n'abanyarwanda bahungiye muri icyo gihugu nyuma baza gutahuka mu Rwanda mu 1994 Eloge Wilikaneza akomeza inkuru
ibanza byashyikirijwe leta ko ari bibiri biri muri zone yangagara ya komine Ntahangwa mu buraruko bw'urwa mukuru butunzi Bujumbura inkwa amashuri y'abigenga yashinzwe n'impunzi z'abatutsi b'abanyarwanda bari bahungiye mu Burundi mu myaka 60 n'isatsenga priere hamwe na liste de l'unité ingingo yashyizwe mu ngiro ubundi yafashwe no mu rwisa ntebe utatu amatati y'amatongo n'andi matungo mu mwaka wa 2014 kode fwana hondi umuvugizi mu rwisa ntebe yemeje ko kuva kuri uyu wa kane atayikorwa na kimwe kizosubira kurangurirwa aho hantu leta itakirekuye
abagize umugwi Sentebe mu gisagara cha Bujumbura bari kumwe n'abaserukiwe mu muri commune no muri quartier yindwi muri Ngagara baremeje ko bashize mu ngiro ingingo yafashwe n'umugwi Sentebe ku rwego rw'igihugu ikaba ivuga ibi bikurikira ingingo ya mbere ari imwe rudende itongo ripima ihegitari 2 n'ama are 60 ririmwo lycée centrale Saint Gabriel risubijwe mu minwe ya leta bisigura ko guhera uyu munsi ibikorwa byose birimo birabera ngaha bisubira kubandanya ari uko bafise uburenganzira bahawe n'umushikiranganji ajejwe inyubako za leta no gutunganya ibisagara kuko ariwe ashyikirijwe iri tongo n'amazu arimwo kwizina rya leta y'u Burundi
ku Rwanda rw'amashuri baremeza ko bari basanzwe bazi neza ko bakorera mu kibanza cya leta gusaba yisaba kwibaza kuri bondo bihiga muri kino gihe umwaka w'ishuri uguye gutangura Salvatore Sazimana yaterukiye Tenga Gabriel
twari tuzi kuva tutinjira nga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kane twari tuzi neza yuko izi nyubako n'ikibanza zirimwo ari bya leta y'u Burundi ni nacyo gituma rero twaragiye turavugana ibijanye na loyer twebwe tucinjira ngaha muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kane aha hari mu bugaragwa hose hari civise en découvert iyo clôture nta yariho duca turaza inama rero n'ababyeyi baratanga contribution yabo n'iy'ishuri turubaka mutureke tubandanye ivyo bikorwa subwuba ko muwa muhagaritse mwamuzi wa muhagaritse kwitegurira rentrée scolaire 2021-2022 ibindi muzoduha kanya dusubire twicare tuvugane ngene vyogenda kuneza y'igihugu y'ibibondo tureze kuneza y'abavyeyi
umushikanganje de Gakatsi yatsanganiye umwami yajeje inyubako za leta n'itunganywa ry'amatongo yayaroye kugabana ayo matongo yatanze umwizero ko atazokwirukanwa
kubera mu bashobora gutangura harimo amashuri ibisi ibintu umuntu yaje avuga ngo bonye ngo arafashe ingingo uyu munsi nyene ni ibintu tuzo gukora mu bwitonzi kugira ngo ntihagire ibintu biteza kononekara urwo byononera abavyeyi byononera nabo bana bitse gukorwa ku neza y'abanyagihugu bose kuri imirimo nayo isanzwe ihakorerwa turi muri leta ngo zireta mvye yo guhera no munsi twiteze yuko nta kibazo nyamukuru giteza guca kihaba ntangingo tujye gufatira ngaha ahubwo abo basanzwe bose ibyo bahakorera imiryango iruguruye haribo dusisangure turabe amategeko icyavuga hama turabe naho dutegerezwa guhuriza nta muntu n'umwe wese kuvunikira muri iki gikorwa leta ngo zireta mvye isiyo kuruhisha abantu siyo guvuna abantu niyo kubatunganiriza
ariko bari barikatiye kuri izo bibanza bo babwira kwibarabara
yego turashikirijwe nka leta y'itongo mugo twumvise yuko uburinganire bwaje twatwa mwumvise ko hegitari zitanu mugo twumvise yuko hashobora kuba harimo abinjiye indani muri hegitari zitanu buri no munsi twogera twapimye abahinga nicyo bajejwe ama plat wayabonye bazoze bayazene bayakorere ko hama barabe kwa bantu binjiye indani cyangwa batinjiye indani hazo cyakora amategeko nakindi
leta y'u Burundi yemeza ko kuva mu kwezi kw'icyenda 2020 imaze kwituriza amatongo afite uburinganire bw'amahegitari arenga 370 yakazoshyirwamo hanini ibigo by'iratiro by'uburimyi n'ubworozi eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
turabara mu kije bakunzi namwe banyanyi b'ijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda ubushinjacyaha bw'icyo gihugu busabira Venal Tunga ukekwaho ibyaha bya genocide gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi mbere y'uko urubanza rwe rutangira kuburanishwa mu mizi. Eric Bagirubusa yari mu rukiko.
Iburanisha rya none ryiganjemo impaka zishingiye ku kumenya niba Bwana Venal Tunga afunzwe mu buryo bwubahirije amategeko n'inzitizi zazamuwe n'umunyamategeko Sophonisse Bazigumwunganira. Bitandukanye n'abandi bafungwa baburana ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, Bwana Rutunga afungiwe muri gereza nkuru ya Nyarugenge aho gufungirwa muri kasho ya polisi n'uburinzi bwe n'ubwo muri gereza kandi baramutwara muri bisi ya gereza itwara abafungwa. Umunyamategeko umwunganira yavuze ko kugeza ubakurikije iby'amategeko ateganya bigaragara ko Rutunga afunzwe binyuranyije n'amategeko. Yabwiye umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ko amaze afungirwamo abakekwaho ibyaha yemezwa n'urukiko gusa. Uyu munyamategeko yibutsa ko uwo yunganira inkiko gacaca zamukatiye gufunga ubuzima bwe bwose adahari ariko ko icyo cyemezo cyagombye kubanza guteshwa agaciro mbere yo kuburanishwa. Ibi habanye n'ibyo kumufungira muri gereza byaba igihe yaba ari kurangiza igihano. Uregwa yabwiye urukiko ko ibyo kuba yarakatiwe n'inkiko gacaca atabizi yavuze ko n'ubushinjacyaha bumurega butagaragaza urukiko gacaca rwamuburanishije adahari. Ubushinjacyaha busaba ko inzitizi zatanzwe n'uruhande rw'uregwa zateshwa agaciro kuko dusanga nta shingiro zifite. Bwasobanuye ko Rutunga adafunzwe nk'abandi bafungwa muri gereza ya Nyarugenge. Buvuga ko ahubwo ubutabera buhamucumbikiye bishingiye ku masezerano igihugu cy'Ubuhorande cyagiranye n'u Rwanda mbere yo kumwohereza. Bwasobanuye ko muri gereza ya Nyarugenge ari hamwe mu hari ibyumba byiza bicumbikirwamo abantu baba baturutse mu mahanga. Buravuga ko byose byakozwe indorerezi mpuzamahanga zibizi kandi ko zibikurikirana umunsi ku wundi. Ubushinjacyaha bwemeje ko urukiko nirurangiza gufata icyemezo kimufunga by'agateganyo azajyanwa muri gereza ya Mpangano yakira imfungwa zo ku rwego mpuzamahanga. Gasobanuriye urukiko ko icyemezo cya gacaca gifunga Rutunga kizasuzumwa kandi kigateshwa agaciro n'urukiko ruburanisha urubanza mu mizi. Maitre Sebaziga avuga ko nta na rimwe amasezerano hagati y'ibihugu akuraho amategeko u Rwanda rugenderaho kuko ari ndemyagihugu. Ubushinjacyaha bugashimangira ko bumucumbikiye muri gereza kandi ko n'ikimenyimenyi atarambara impuzankano y'iroza iranga abagororwa bafunzwe. Mu ishati y'ibara ryera, ikoboyi y'umukara n'amataratara mu maso, Rutunga yumvikanye imbere y'umucamanza avuga ko akigera muri gereza bashatse kumwambika umwenda w'iroza basanga ushaje, bamupima bavuga ko bagiye kumudodeshereza. Gusa kika ko baje gutahura ko babakoze amakosa. Nyuma yo kumva izo mpaka ku mpande zombi urukiko rwanzuye ko ruzazisuzumira hamwe n'urubanza rutegeka ko iburanisha rikomeza, icyaha ku kindi ubushinjacyaha burega Rutunga ko mu mpera z'ukwezi kwa kane 1994 ubwo yari umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cyari cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi izari rubona, yagize uruhare mu mpfu z'abatutsi bakoranaga n'abandi bahahungiye. Aregwa ko yatanze amabwiriza ku bahutu yakoreshaga bakica abatutsi bakoranaga muri izari rubona kandi ko bimwe mu bikoresho gakondo by'imihoro n'amasuka byakoreshwaga byavuye muri stoki y'ikigo yarakuriye. Bumurega inama yakoreshaga muri icyo kigo zigamije kwica abatutsi. Ubushinjacyaha buramurega kandi ko yafashe imodoka y'ikigo ajya Butare gusaba prefe inkunga y'abajandarume agamije ko bica abatutsi bari bahahungiye. Buramubaraho impfu z'abari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri. Ubushinjacyaha buvuga ko nawe ubwe yagaragaye yambaye imyenda y'interahamwe afite n'agafuni mu bitero byisha abatutsi. N'ingingo isa n'iyatangaje Rutunga amaze aho yari yicaye asoma dosiye y'ibirego, ntiyabyihanganira kubita agatwenge mu rukiko umucamanza aramwitegereza. Bwanzura ubushinjacyaha bwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma bumukekaho ibyaha, bukamusabira kuba afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi mbere y'uko urubanza rubutangira kuburanishwa mu mizi. Buravuga ko mu kumurekura ashobora kongera kwihisha ubutabera cyangwa akabangamira iperereza rikimukorwaho. Afashe ijambo uregwa nta byinshi yavuze ku byaha bamukurikiranyeho. Yikomye ubushinjacyaha ko mu kumurega hari ibintu bitandatu bwirengagiza. Ibyo birimo ko buvuga ko yakoze ibyaha harimo ishyaka CDR ryari ryiganjemo baheza nguni mu gihe kuva muri 1991 kugeza 1994 atsemba ko nta shyaka rya politiki yabarizwagamo. Yemeza ko bwirengagiza ko yagiye gutabaza abajandarume ikigo cya izari rubona cyatiwe n'abagizi ba nabi. Ahakana ibyo aregwa byose, akavuga ko no mu manza zivugwa ku byaha byabereye kuri izari rubona ntaho bigeze bamugarukaho mu babigize mu ruhare. Akibaza impamvu avuzweho nyuma y'imyaka 27 ishize ari uko agiranye ibibazo n'abahorande bakamusubiza mu Rwanda. Umwunganira akavuga ko ubushinjacyaha bwirengagiza ko hari n'abatutsi Rutunga yahishe muri jenoside. Avuga ko nta muntu n'umwe mu bo Rutunga yakoresheje cyangwa yigishije wigeze avuga ko yagiriraga urwango abo mu bwoko bw'abatutsi. Uyu munyamategeko arasaba ko uyunganira afungurwa by'agateganyo agakurikiranwa ari hanze. Avuga ko nta mpamvu zikomeye zatuma afungwa kandi ko adashobora gutoroka kuko nta n'impapuro z'inzira kigira. Ubushinjacyaha burega Rutunga ibyaha bya jenoside, ufatanya cyaha ku cyaha cyo gukora jenoside n'icyaha cyo kurimbura nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Mu mpera z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka nibwo yagejejwe mu Rwanda avuye mu gihugu cy'Ubuhorande. Ni nimero ya kane bumaze koherezwa n'icyo gihugu bakaza kuburanishirizwa mu Rwanda. Icyemezo cyo gufunga cyangwa gufungura by'agateganyo bwana Venal Rutunga kizamenyekana ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa munani. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric, bagira ubusa.
Shuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tuve mu Rwanda tujya muri Tanzania, aho zimwe mu mpunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Nduta zisabisha miri umuryango w'abibumbye byita ku mpunzi HCR na leta y'icyo gihugu ko bahagaritse gahunda yo gucyura impunzi. Inkuru turayibaza James Jovin, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Tanzania.
Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu cyita ku mpunzi n'abimukira IOM kuri wa kane kirimo kubandanya n'umugambi wo gutahukana impunzi z'Abarundi ziyandikishije ku bushake bwazo. Abaraye mu gihangare mu nkambi ya Nduta batahutse kuri wa kane bagera 521 bajyanywe mu ntara z'Amakamba na Ngozi. Impunzi z'Abarundi zirimo gutahukanwa muri iki gihe, benshi n'abiyandikishije mu mpera z'umwaka uheze 2022. Abiyandikishije bari bazi yuko bazoca bajyanwa muri icyo gihe nyene, ariko gushika n'ubu aracikiringo cy'umwaka wose. Bamwe bamwe bakiri mu nkambi naho benshi muri bo bamaze gutahukana. Mu bitegere bitangwa na SR urindwi batahukanwa barenga 500 biyandikishije ku bushake bwabo bavuye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutendere. Mugera korona ukomeje kwica batari bake, cyane cyane abageze mu zabukuru no mu makambi harabapfa naho bitavugwa. Urucanco nago rukaba rucaragira muri izo nkambi. Niyo mpamvu itumye izo mpunzi zisaba HCR hamwe na Leta ya Tanzania kuba irahagaritse umugambi wo gutahukana impunzi ziyandikishije ku bushake bwazo. Abo ni bamwe mu bahaye ikiganiro iri rya Amerika.
Leta ya Tanzania nayo wene ko babanza bakarindira bakanza guhagarika guhungura kubera iki kiza cya korona gitera kigwira. Nicyo gituma tuvuga ati vyobanza bigahagarara tukabanza tukacandagwa kazana urwo rucandago rubereye babanje kusuzuma bakaraba ko rumeze neza tukabanza tukacandagwa.
Nukuri twe turavye dusanga umenga n'urwanko batwanga ibintu byose byarahagaze mugabo ukacufata abantu benshi ukabahungura ubatahana honyene iyo bashitseyo barabinuba bakabinuba abantu bo babatiraniye ingwara ya korona. None imiduga bacamwo iba irimo abantu benshi bishobora kumenya yuko umuntu uwo muntu atabagwaye korona cyangwa umushoferi atabagwaye korona. None ibyo bintu bizahugarukira hehe? Twe no kuri byatuyobeye
twe twifuza yuko ashe tworonka ibintu bye ibikoresho bikwiye kugira umuntu wese afashwe ngaha aye agende upima ngaho hafi byoroshye.
Impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zikingiriwe bikwiye kubijyanye no kwirinda umugera korona, kandi icyo gikorwa cyo gutahukana impunzi gituma abantu benshi bakoranira hamwe bikoroha kwanduzanya indwara zitandukanye harimo umugera korona.
Muraba ukungene mudukingira vuba na vuba turabiko tworonka gahengwe atwe turi impunzi. Bamwe bamwe ni bantu nikora harashobora gushikira nk'umuntu atakigenda ugasanga nyene ubuzima bwiwe burangirikanye.
Tuje kuri iki kibazo cya korona ni indwara iteye ubwoba cyane kuko iraje gumiza isi isirikiragira ubwoba kurebwe. Icyari cyiza rero twabona ni uko ngo tuzanira ibipimo bikaza mu ikambi bakapima mu ikambi bakadupimira hagufi kuko urabona nko gukura amaraso mu ikambi ukazajyana i Dar es Salaam. Ikirere ni kirekire kugenda no kugaruka ni birebire azaba yanduje benshi n'abazaba bamenye atazaba bamenyekanye bo bazaba ari benshi.
Impunzi ziyandikije ku bushake bwazo zitahukanwa burindwi kuwa kabiri no kuwa kane. Mu ndwi iheze haratahutse abarenga gato 430 ibitigiri bitangwa na SR. Kuri uyu wa kane hajyanywe abarenga gato 350 kubwa COVID-19. Izo mpunzi zifite icyo zisaba Leta ya Tanzania cyo kimwe na HCR.
None rero turifuza ko babanza bagahagarika igihungura kugira ngo ibintu bibanze bice mu ngiro. Turiko turaraba kuri korona urabona ko buri mwaka iguma ibyuka ibyuka bushasha.
Nibaza n'ibipimo badupime hanyuma umuntu agwaye bamenye ukuntu bamuvura cyange utagwaye nawe amenye ukuntu ashobora kwirinda.
Mu gihugu cya Tanzania cyo kimwe no mu yandi makungu aravugwa cyane umugera korona. Mu minsi iheze Perezida Samia Suluhu Hassan yaremeye ko urucanco rutanguzwa muri icyo gihugu nyuma yaho yabaye uwa mbere gucandagwa. Naho biruko uwo mugambi nturavugwa mu nkambi z'Abarundi arizo Nduta, Nyarugusu na Mutendere. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radiyo Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naho tuyasoreje ndabashimiye mwese mwarimo yakurikiye nshimiye nabagenzi banje bamfashije kuyategura yegeranijwe na Fasil Gabehu yarahagarariwe na Frederic Nkundikije naho je mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma muramukana mahoro n'amahirwe.